iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubaha ikaze muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Rwanda umuryango Ibuka n'abarokokiye mu Bisesero ntibakiriye neza icyemezo cy'ubushinjacyaha bw'Ubufaransa cyo guhagarika ikurikiranwa ry'abasirikare bakekwaho uruhare muri jenoside.
Igikomeye haba ku warokotse jenoside n'undi wese umushyigikira muri iyi nzira y'ubutabera ni ukudacika intege, tugakomeza tukazamura ijwi tukagaragaza ibintu byirengagijwe.
Neftali Ahishakiye, umunyamabanga nshingwabikorwa wa Ibuka. Mu Burundi, komite y'igihugu ishinzwe kurwanya ikiza cya COVID-19 yatangaje ko umupaka na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ugiye gufungurwa.
Tugiye kubitegura kugira ngo hashobore kuboneka inyubako uburyo bwihuta ahantu dushobora kwakira abakongomani tukabapima bose uko binjiye nabo bakigira icyo baterereye.
Dr. Hotade Ndikumana, ministre w'ubuzima. Abantu bakekwaho kuba intagondwa zigendera ku matwara ya kisilamu bishe abantu 30 mu gitero bagabye kuri wa mbere majyepfo y'igihugu cya Burkina Faso. Ayo makuru kimwe n'andi avuga hirya no hino ku isi ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mu gezweho kandi mategure na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana. Aloyse, wongeye kwirirwa.
Mwiriwe Veniste, tuyahere mu yavugwa ku mugabane wa Afrika. Abakekwa kuba abakora iterabwoba barisha abantu bashika 30 mu gitero cyabaye cyo ku munsi wa mbere mu buseruko bwa Burkina Faso nk'uko byavuzwe n'abategetsi hamwe n'amakuru ava mu bajejwe umutekano. Amakuru ava muri abajejwe umutekano muri ako karere yavuze ko ikigwi kinini cy'abantu bitwaje inkoho bateye imihana yahitwa Kodiel muri zone ya Futuri mu gatondo bica abasivile batari bake. Bavuga ko byabaye abantu bakiri mu mazu yabo aho babona abagabo benshi babashwaramwo, bamwe baraturira amazu mu gihe abandi baguma bahagaze baraba kandi barasa ubusohotse wese. Iki gitero kibaye haheze indwi. Abanyaburaya batatu bagizwe n'abamenyeshamakuru babiri bamuka muri Espagne hamwe n'umwe wo muri Irlande biciwe mu mutego batezwe aho nyene muri Burkina Faso. Umushikiranganji wa mbere wa Somalia ku munsi w'Imana yararungikiye ubutumwa abakuru b'intara abahamagarira mu biganiro mu cizere cyo gutorera umuti w'icuka kibi kijanye n'amatora cyateye uruhagarara ku murwa mukuru Mogadishu. Icyo gihugu cyo mu ihembe rya Afurika kiri mu ruhagarara rwa politiki kimazemo imyaka. Imirwano yaradutse i Mogadishu mu ndwi iheze inyuma yaho perezida yiyongereye imyaka ibiri ku butegetsi bidaciye mu matora. Abarwanyi b'abatavuga rumwe n'ubutegetsi gushika ubu baracyari ku murwa mukuru naho mu mpera z'indwi iheze perezida Mohamed Abdullahi Mohamed yisubiye ko ku ngingo yo kwiyongera ikiringo. Yaciye yemera kandi kuzotunganya amatora.
Washington, ijwi rya Amerika.
Muyavugwa mu makungu abantu bashika kuri 17 barafuye abandi barenga 800 barakomereka mu midugararo yabaye muri Colombia mu minsi 5 y'imyerekano yiyamiriza umugambi wa leta wo gusubiramo amategeko ajanye n'amatagisi. Ibiro by'umuhuza muri icyo gihugu byavuze ko abasivile 16 hamwe n'umupolisi bishwe muri iyo myerekano yatanguye mu gihugu ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa kane guheze. Ibonye isugerejwe n'iyo migumuko leta ya perezida Ivan Duque ku munsi w'Imana yaciye itegeka ko iyo nteguro y'itegeko ikugwa mu nama nshingamateka aho yariko iraharirwa ko. Ariko nticyabujije ko abanyagihugu baje mu mabarabara ku munsi wa mbere ku murwa mukuru Bogota mu myerekano kandi barazibira n'amabarabara. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika perezida Joe Biden yaratangaje ejo ku munsi wa mbere ko yongereje igitigiri cy'impunzi zemerewe kwakirwa muri Amerika buri mwaka gushika ku 62,500 barenze igitigiri cy'ibihumbi 15 cyari cyarashinzwe n'uwo yasubiriye Donald Trump ibi abihinduye inyuma yaho aneguriwe cyane nabo bacuditse muri politike ku ngingo yari yafashe yo kugumiza icyo gitigiri cyari cyarashinzwe na Donald Trump. Perezida Biden yavuze ko utu twigoro tuzobandanya gushika hashikiriwe igitigiri cy'impunzi 125,000 Amerika yifuza gushika ko buri mwaka. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ryavuze ejo ku munsi wa mbere ku Buhindi hamwe na Brezil byonyine byaronse igice cya kabiri cy'abantu bashasha banduye COVID-19 ku isi mu ndwi iheze. Iryo shyirahamwe rya ONU hamwe n'ayandi mashyirahamwe bakorana ariko kandi arihutira kurunga imfashanyo muri ubwo burere. Mu kiganiro yatanze ku cyicaro cya OMS i Geneve mu Busuwisi, umuyobozi mukuru Tedros Adhanom Ghebreyesus yavuze ko iryo shyirahamwe hamwe n'ibindi bigo bakorana bariko baraha Ubuhindi ibikoresho, umwuka wa oxygene hamwe n'ibitaro byunguruzwa. Bariko kandi baratanga inyigisho z'ingene umurwayi wa COVID-19 yokwitabwaho mu rugo mu gihe yabuze igitanda mu bitaro. Umutegetsi wa OMS avuga ko bariko barakorana n'amashyirahamwe y'amagara y'abantu ku mugabane wa Amerika kugira abahe Brezil imiti hamwe n'izindi mfashanyo. Tedros yavuze ko ibiriko birashikira Ubuhindi na Brezil bishobora gushika ahariho hose mu gihe hatokubahirizwa amabwirizwa yo kwirinda COVID-19.
Urakoze Aloyizi Bigirimana mukomeje kumva radio y'ibi y'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu akadomo radio atuve wa akadomo com na ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni VOA radio yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Mu Rwanda umuryango ibuka n'abarukokiye mu Bisesero baravuga ko bababajwe cyane n'icyemezo cy'ubushinjacyaha bw'u Faransa cyo guhagarika gukurikirana abasirikare bakekwaho uruhare muri genocide. Kuri wa mbere bwatangaje ko mu iperereza bwakoze ku basirikare babo bwashanze nta bimenyetso shimusiga bigaragaza ko zaba zaragize uruhare muri genocide yakorewe Abatutsi cyangwa ibindi byaha byibasira inyokomuntu mu Rwanda. Inkuru irambuye Asunta Kaboyi.
Guhera mu mwaka wa 2005 umuryango wibuka uharanira inyungu z'abacitse ku icumu rya genocide yakorewe Abatutsi na bamwe mu barokokiye mu Bisesero batanze ikirego bagaragaza ko abasirikare bari muri operasiyo Turquoise bamaze iminsi itatu badatabara ibihumbi by'Abatutsi bari bahungiye mu Bisesero bakabashumuriza interahamwe ngo zibice. Eric Nzabihimana umwe mu barokokiye mu Bisesero ndetse akaba ari mu bareze abo basirikare b'Abafaransa yabwiye Ijwi rya Amerika ko atewe intimba nuko ibyo basirikare bakoze batazabiryozwa.
Ngo rero ni nanjye babonanye n'abafaransa baza bwa mbere mu Bisesero ku itariki 27. Nababwiraga ko turimo twicwa kandi nasomye numvise ku maradiyo mpuzamahanga ko ikibagenza ari uguhagarika ubwicanyi buri kubera mu Rwanda bakaba bari kuducaho nta kintu batumariye. Turabahendahenda baratunanira basubirayo. Icyo tubarega rero ni iki? Iyo baza kudutabara kuri 27 cyangwa se bagasubiraho bakitegura bakaza kuri 28 hari abantu bari kurokoka bapfuye muri icyo gihe. Ariko twapfushije abantu barenga 5,600 gutyo mu iyo minsi itatu. Urundi ruhare tubashinja ni ugukingira ikibaba bakoraga genocide no kubareka bagatambuka kuri bariyeri kandi bazi ko bagiye kwica.
Nzabihimana atangaza ko mu Bisesero hari Abatutsi bahahungiye bagera ku 60,000 bari baturutse hirya no hino mu duce tuhegereye bakaba barura abasaga 2,000 barokotse. kuri we ndetse n'abagenzi be barokotse bemeza ko batakizeye ubutabera bw'abafaransa.
Nta gahinda ku ruhande rumwe, ariko ku rundi ruhande ntabwo byantunguye. Niba muri iyi raporo ya Decrees uvuga ko habayeho uruhare ruri ya Cabrante na zara ya Vocabulaire zindi bakoresheje kandi barangiza ngo nta complicité, urumva nta butabera buri mu Bufaransa, ni politike gusira aho ngaho kurengera inzego zabo, naho iby'ubutabera byo ntabyo.
Umuryango uharanira inyungu z'abacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi ibuka ugaragaza ko utishimiye umwanzuro w'ubushinjacyaha bw'Ubufaransa, ariko ukavuga ko udacitse intege. Mu kiganiro wagiranye n'Ijwi rya Amerika, umunyamabanga nshingwabikorwa wa Ibuka Ishakiye Naftali yavuze ko bazakomeza guharanira ko abishwe babona ubutabera bukwiye.
Buriya bushinjacyaha icyo bwabuze ni ubushake bwo gukurikirana bariya basirikari, ntabwo ari ibimenyetso, kuko iyo ugiye kureba ntabwo bigeze bashyira umwete mu gushaka ibimenyetso, kandi mu by'ukuri birahari, byaba ibiri muri raporo ya Decrees, hari ibimenyetso bifatika ziriya ngabo zagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi zagombaga kuba zikurikiranwa. Igikomeye haba ku warokotse Jenoside n'undi wese umushyigikira muri iyo nzira y'ubutabera, ni kudacika intege, tugakomeza tukazamura ijwi, tukagaragaza ibintu byirengagijwe, igihe kiragera ukuri kugatsinda, ubutabera bugatangwa.
Uyu mwanzuro w'ubushinjacyaha bw'Ubufaransa ufashwe nyuma ya raporo Decrees yakozwe ku busabe bwa Perezida Emmanuel Macron, igaragaza ko Ubufaransa bagize uruhare rutagereranywa mu bikorwa byagejeje kuri Jenoside yakorewe Abatutsi. Gusa raporo yirinda kuvuga ko habayeho ubufatanyacyaha. Nyuma ya raporo y'Abafaransa ndetse na raporo yakozwe ku busabe bwa guverinoma y'u Rwanda, zombi zigaragaza uruhare rw'Ubufaransa mu mateka yagejeje kuri Jenoside yakorewe Abatutsi. Mu mwaka w'2005 nibwo ubushinjacyaha bw'Ubufaransa bwatangiye iperereza ku birego bwari bumaze kugezwaho by'uko abasirikare b'Ubufaransa bagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Nubwo ubushinjacyaha bw'i Paris bwafashe umwanzuro wo kudakomeza gukurikirana abasirikare b'Abafaransa bashinjwa uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi, umwanzuro wa nyuma uzafatwa n'abacamanza bakuri urwego rw'ubugenzacyaha. Abarokotse ubwicanyi bwabereye mu Bisesero ari na hamwe mu hari Operation Turquoise bo bavuga ko nibasabwa kugira ubundi buhamya batanga batazajijinganya nubwo batakizera ubutabera. Leta y'u Rwanda ntakiratangaza kuri uwo mwanzuro. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ejo kuwa mbere wari umunsi mpuzamahanga wahariwe ubwisanzure bw'itangazamakuru ku isi yose. Uyu mwaka uwo munsi ubaye nyuma y'uko muri raporo yawo uyu mwaka umuryango Reporters sans frontières uharanira uburenganzira bw'abanyamakuru ushyize u Rwanda ku mwanya w'156 mu bijyanye n'ubwisanzure bw'abanyamakuru. Muri rusange iyi raporo ishyira u Rwanda mu bihugu 30 bya mbere aho ubwisanzure bw'abanyamakuru bubanga kurusha ahandi. Temistocle Mutijima.
Raporo ya Reporters sans frontières yatangajwe mu minsi mike ishize yagarutse cyane ku bikorwa bikuru byagiye bibangamira ubwisanzure bw'abanyamakuru mu Rwanda mu bihe byahise, harimo ihagarikwa ry'ibiganiro byo mu rurimi rw'Ikinyarwanda bya Radio BBC y'Abongereza byahagaritswe mu 2015. Iravuga kandi ko kuva mu 1996 kugeza ubu abanyamakuru bagera ku 8 bishwe cyangwa se bakaburirwa irengero, abagera kuri 35 bo bakaba barafashe ubuhungiro. Uyu muryango uvuga ko nubwo u Rwanda rugaragaza umuhate wo kwagura umuyoboro wa murandasi kugera mu bice byose by'igihugu, abanyamakuru batinyutse kunenga ubutegetsi bahita bagaragazwa nk'ababiba amacakubiri mu baturage hagendewe ku byabaye mu hahise y'igihugu cyane cyane mu 1994. Uvuga kandi ko abanyamakuru b'abanyamahanga batoroherezwa mu kubona ibyangombwa bibemerera gukorera mu Rwanda. Raporo ya Reporters sans frontières yavuze ko nubwo muri ibi bihe bya vuba ibibazo bijyanye no kuniga ubwisanzure bw'itangazamakuru byagiye bigabanuka, ariko hakiri imirongo migari mu buryo bw'amategeko igihari kandi yifashishwa mu kubuza abanyamakuru kugaragaza ibitagenda. Aho umuryango utanga urugero rw'igitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda cya 2018 cyarekeye ibihano by'igifungo ku banyamakuru bakurikiranweho icyaha cyo gusebanya mu itangazamakuru bituma abanyamakuru badakora mu bwisanzure. Iyo raporo ya Reporters sans frontières yagarutse no ku kibazo cy'umunyamakuru Niyonsenga Dieudonné watawe muri yombi mu buryo buteye urujijo mu 2020 agafungwa ashinjwa kurenga ku mabwiriza ya guma mu rugo. Niyonsenga Dieudonné nyiri televiziyo Ishema TV ikorera kuri murandasi cyangwa se internet yafunguwe nyuma y'amezi 11 mu buroko. Kubwe umwanya u Rwanda rwashyizweho ntabwo utunguranye.
Harabaye abagiye bajya mu buhungiro ngira ngo ibyo birazwi hari abagiye bajya muri gereza hari n'abandi bagiye babuzwa uburenganzira bwo kubona amakuru ibingibi rero byose kuza kuri uyu mwanya ntago byatungurana kuba u Rwanda rwaza ku mwanya wa 156 kuko mu Rwanda ubwisanzure bw'itangazamakuru ntabwo abafite ubwisanzure ni babanyamakuru bakora inkuru zo gusingiza leta inkuru zo gushimagiza iby'ubutegetsi bwakoze iby'ubutegetsi bwagezeho
bwana nshimye umukiza Janvier akorera ibitangazamakuru binyuranye birimo na radio mpuzamahanga y'Abadage Deutsche Welle ishami ryayo ry'igiswahili wasanga mu bijyanye n'amategeko hari byinshi byakozwe mu kurengera ubwisanzure bw'abanyamakuru ariko hakiri abayobozi batubahiriza ibiteganijwe muri ayo mategeko kandi ntibabiryozwe
bwa bushake bwa politiki mvuga usanga wenda butagaragarira cyane no kuvuga ngo ese uwo muntu ugaragaye akora statements zibangamiye ubwisanzure bw'itangazamakuru arakurikiranwa kugira ngo ayo mategeko agamije gufasha abanyamakuru kwisanzura n'abaturage gutanga ibitekerezo agira agaciro ntabwo ari uko aba yasohotse nk'itegeko ngo rihabe ryanditse mu gihe riri bujye mu kabati abakaba barishyira mu bikorwa ntibarishyire mu bikorwa nubango ni bwa bushake bwa bwo gushyira ibitegeko ariko mu gihe ubwo bushake budakurikiwe no guhana abantu banyuranyije n'ibitegeko riteganya mu byukuri babusa naho butaye agaciro
ku rundi ruhande inzego zishinzwe kurebera itangazamakuru mu Rwanda akenshi ntizemeranya na bene ibibyegeranyo by'imiryango mpuzamahanga kubirebana n'ubwisanzure bw'abanyamakuru mu Rwanda kubwa bwana rushinga bigwi Jean Bosco uyobora ishami rishinzwe ibitangazamakuru mu rwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB raporo z'urwo rwego nizo zagahawe agaciro kuruta ibyegeranyo nk'ibyo aha yari mu biganiro bijyanye no kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahari ubwisanzure bw'itangazamakuru byatambukaga ku bitangazamakuru binyuranye by'imbere mu gihugu
RGB ikora ubushakashatsi buri myaka bugaragaza ko itangazamakuru rihagaze kimwe mu bipimwa harimo ubwisanzure bw'itangazamakuru harimo ubwiyongere bw'ibitangazamakuru bifite imirongo ngenderwaho itandukanye kandi nimubwira n'abari bavuga ko baturankinga biri mu byo bafite harimo uruhare rw'itangazamakuru mu guteza imbere demokarasi kubaka ubushobozi bw'itangazamakuru ibi bintu tukomeje tugafatanya tukagenda tubipima nk'abanyarwanda tuziranye nk'abanyamakuru bo mu itangazamakuru nibaza ko byadufasha kurusha za rankingi ziri aho ntazi icyo zishingira
muri rusange mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba u Rwanda ruri mu bihugu bizi nyuma y'ibindi muri raporo y'umuryango w'abanyamakuru batagira umupaka ya 2021 ndetse rwasubiye inyuma ho umwanya umwe ugereranyije n'uko rwari ruhagaze mu 2020 dufatiye nko ku bihugu bine birukikije binahuriye narwo mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba igihugu cya Uganda kiri ku mwanya w'125 Tanzania ku 124 Burundi ku 147 naho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikaza ku 149 ibihugu byose byasuzumwe ni 180 byo ku isi Temistocre Mutijima Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Twongera ku munyamakuru wo mu gihugu cya Angola Francisco Rasgado warukurikiranyeho ibyaha byo gusebanya no gutukana yagizwe umwere kuri uyu wa mbere yari yararezwe na Rui Falcao umunyamabanga ushinzwe kumenyekanisha amakuru mu ishyaka riri ku butegetsi MPLA Falcao yamuregaga kuba yaratangaje inyandiko zivuga ko yariye ruswa umucamanza yamuhanaguyeho icyo cyahavuga ko yakoze akazi ke ko gutanga umusanzu mu kurwanya ruswa mu gihugu Uburundi bugiye kongera gufungura umupaka wago na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iki cyemezo cyatangajwe na komite y'igihugu ishinzwe kurwanya ikiza cya COVID-19 umupaka wari wafunzwe mu kwezi kwa mbere inkuru irambuye Eloge Wirikaneza
Ingingo yafashwe nyuma y'inama yo mu rwego rw'igihugu rero kugwanya ikiza cha COVID-19 yabereye ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura muri inama byagaragaye ko abantu bize batitabira cyane ikorwa cyo kwipimisha cyagenywe na leta hacye yategekwa ko abakozi b'isata bya leta bazoshingirwa iminsi yuko barabaje mu bibanza bapimirwamo mu gihe wa coronavirus Indi ngingo yafashwe ni igururwa mu minsi ya vuba y'umupaka wa Gatumba mu burengero bw'u Burundi ico gihugu gihana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umushikanganji w'amagara y'abantu yavuze ku izina ry'umurwi yabwiye abanyamakuru ko bizo utunganywa muganga atadendi kumana
mu bigiye gukogwa icyambere nuko tumaze kubona yuko abarundi bahora bakora udukogwa baje muri Kongo bakiye mu gatumba bashora bidandazwa ikana bakongomani umugwi wabonye yuko ho kugurugwa frontiere poste frontaliere do gatumba ivyo rero tugiye kubitegura kugira ngo hashobore kuboneka inyubako uburyo bwihuta ahantu zoshora kwakira abakongomani tukabapima bose uko binjiye nabo bakigira icyo baterereye hazoba itegeko nshikiranganji isinywe ko no mushikiranganji w'ubutunzi kugira turabe nabicyo boterera kugira ngo ibidandazwa bibandanye bigenda kandi n'abarundi bashobore kugira imigenderanire na Kongo hinjira abashika hafi y'umubi cumi ku munsi n'ibyo bisaba kwitegura ubu bwavu batubwiye kubishyira mu buryo ku buryo hashobora kuboneka inyubako abashobora kwicara bakazobapima bagaheza bakinjira mu Burundi canke abarundi bavuye muri Kongo bashobora kwinjira na kujya mupaka
umushikanganyi ndi kubumana yamenyesheje kandi ko hari imfashanyo y'ikigega c'isi fonds monetaire mu Gifaransa Burundi bwemerewe izotuma ugupima umugera wa covid 19 biba ku bantu benshi bashoboka
bemeye amafaranga yara ku miliyoni 17 z'amafaranga y'abanyamerika mu buryo bwihuta ariko bakaba badusabye ko twandika umugambi utarenza miliyoni 1,200,000 y'amafaranga y'abanyamerika uwo mugambi rero twaciye tuwandika mugaba basabye yuko nawo nyene uca muri umugwi w'igihugu kawuhezagira twaciye tubona ko vyoba vyiza tuguze gusa amatest yo gupima kugira ngo binyaruke aho rero tuzotanga ejo kugira ngo bice muri PNID bacho batugurira amatest ashobora gupima abantu 190,000 hariho n'ikindi twarabiye hamwe cyo bita test rapide zishika 200,000 zibugatoshaje dufasha kugira ngo turabe yuko cyane cyane ha mu gisagara abantu bose bakeneye kwipimisha byihuta bashobora gupimwa bitagoranye
n'abategetsi b'u Burundi bahagurukiye covid 19 kuva president Evariste Ndayishimiye yagiye ku butegetsi mu kwa gatandatu umwaka ushize yakita cyo kiza umwansi w'isi n'u Burundi kugeza ubu ntibarava kwizima kubijanye n'incanco n'abakozi babone bari bazavye kuzisanzwa mu gihugu bahebujwe
Inchanzuro ziratangwa ubu ziracyari mwigerageze. Twe turahindira rero yuko haburu cancu uba umuroge na OMS hanyuma tukaraba leta kagice bivuze ko mugabo kubashaka kuyitandagisha basanzwe bakora muri ONU bafise uburenganzira gushora kuja mu kindi gihugu cyari cyo cyose bisanzwe gitangiza cancu bakaba ari candagisha. Ivyo nibaza yuko imishitomo yari kindi basavye cyuko muri clinique yabo Nation Zini iri muri OYM bashobora gupima kwipimisha mugira wa COVID ivyo twavuze yuko nkuko tuzobigira mu yandi mavuriro ya leta cyangwa yabigenga tuzobaha ibikoresha ama reactive nabo bagashobora gupima kugira ngo twese dufashanye
hari hahe zende buzirenga zitatu igice cya gatatu cy'umwaka w'ishuri gitanguye ku banyeshuri yo mashuri y'intango n'ayisumbuye kuba cyenda ukwezi guheze iminsi itatu imbere yuko abanyeshuri basubira ku mashuri president Ndayishimiye yari yategetse yuko abiga mu mashuri y'indaro bose n'abarezi babo hamwe n'abandi bakozi bo mu bigo bipimisha kubagira ku 159 baba 1,200 nibo bonyene basanganye yo mugera wa covid 19 umushikanganje w'amagara y'abantu yemeza ko bakize ubu bakaba bari ku minyimo ya minsi yose ubu umuntu wa mbere atowe ku mugera wa covid 19 mu kwa gatatu 2020 mu Burundi hisunzwe amakuru atangwa n'abategetsi abantu batandatu nibo bonyene umaze guhitana ariko muri iyi minsi ishize imiryango itari mike yabuze ababo haba ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura n'abandi batari bake baje kwivuza mu bitaro byo mu karere cyane cyane ku mugwa mukuru wa Kenya Nairobi yemeza ko bahitanywe n'ico kiza nubwo badaharurwa mu wishe mu kwezi kwa mbere leta ya Burundi yarafashe ingingo yo kugara imbibe zo mu mazi no hasi mu ntumbero yo kugwanya ikwiragizwa ry'umugera wa coronavirus impaka ico gihugu gihana n'u Rwanda hamwe na Tanzania ibindi bihugu bibanye bibiri n'ubu iracerekewe n'iyo ngingo eroje buri kaneza irujya Amerika
amazi y'ikiyaga Tanganyika ashobora gutera imyuzure myinshi muri uyu mwaka wa 2021 kurusha mu mwaka ushize imvura izagwa mu bihugu bikikije icyo kiyaga ishobora kongera amazi ku buryo ashobora kubangamira abahaturiye inkuru ijwi ry'Amerika yabateguriye ifatanije n'inshuti zayo mu Burundi muragezwaho na Desire Hatungimana
mu rugendo w'umuhinga mu bidukikije aherekejwe n'amenyesha makuru mu mazi y'ikiyaga Tanganyika yatangaje ko hari ibimenyetso byerekana ko amazi y'ikiyaga Tanganyika ashobora kuduga cyane uno mwaka Bernard Sindayihebura avuga ko bishobora kuva ku mvura izogwa ari nyinshi mu mezi ya mbere uno mwaka agereranije n'iyaguye mu mwaka uheze
Uno munsi Tanganyika rugeze ku metero amajana 76 n'amasantimetero 6 ko imvura igwa nyinshi ivuye muri Kongo ivuye muri Zambi ivuye muri Tanzania no mu Burundi nyine kwaraduze 1962 rushika hejuru cha 64 Tanganyika imyaka 57 iheze rero wasiye kuduga imvura niyagwa nyinshi ruzogera rugero runiya cyane ruruta ubu twabonye umwaka weze urumva rero byateye ubwoba kumvura turindiriye yuko aho rero abantu bari ngo mu kinindo kibendahira baba baraduga kugira ngo jono rekarabe bike yaca
ibyashikirijwe no muhinga bitanguye kwibonekeza ku nkengera z'ikiyagatanganyika inyuma y'abanyagatumba mu ntara ya Bujumbura abamana intekera ku mutwe kubera imyuzure hashikiriwe aba bakuruhande w'igisagara cha Bujumbura ni nko mu duce twa Kibenga Kinindo na Kabondo amazi yatanganyika atera yegera amazu babamwo aba ni bamwe mubayaze n'abakunzi b'ijwi rya Amerika
tubona muri iyi minsi menga amazi yabaye menshi kabisa ego ko turaje nkaho twahora tuzi kwahora rugera turabona ko hoba hiyongere ko nk'imetero nka 30
aho tudituwaye tetwara ku isi kuva na kera twari ku mucanga ariko ubaha amazi yiyongereye twatwawe twatwawe aho hahora ariko umusenyi natwe twarakinira hariya ego ariko urabona amazi yaregereye ntidushobora gukina
cyangwa ko yahora kera ubirikira duhugura ikisubiraho yahora kera n'ahandi atagikozwe imbara rigiye kugwa cyo kuba muri ko kubatirizwa rwagira hariya hepfo ajya hose bari hari umusenyi ajya hose bikora robera hari umusenyi ushuburere baragiye kugwa turabona leta cacikoze hakirikare amazu yashikiriwe so abantu ko ari imuka nka bose ari yahose ruko ari imuka ari yahose ko ari imuka
bari ntakirimwo
twovuga bari makari baragiye kugwa
kinaje nka hantu mba mu rupanga amazi ariyo
hajya nyine hajya hijya urabona ruri ya ruzi ya leta ruri ya hari ya ruri ya ruri mu mazi hajya ani kubiro bya ASF
sabafise uburaro gusa bageramiwe n'imyuzure iturutse ku mazi y'ikiyagatanganyika abahakorera urudandazwa bakira abantu benshi mu bunywero no mu mahoteli bavuga ko Tanganyika rushobora kubomora mani nambona Omar akorera mu kibanza citwa South Beach cakira abantu benshi baje kuhidagadurira bafata akayaga ka Tanganyika numwe mu bayaze n'ijwi rya Amerika
twebwe nk'uko bivuze imaze iminsi turi mu ngorane nyinshi cyane z'amazi ariko kuvyukuri nk'ibyabaye nko ku munsi w'ejo n'akarorero ibyabaye byo twaraboneka neza yuko ari ingorane dusangiye n'igihugu cya Kongo rero icyo dusaba leta nuko bogerageza bakavugana ni n'ababanyi ababanyi cyane cyane igihugu cya Kongo kugira barabire hamwe izo ngorane kuko ivyejo byovyo nta no gukekeranya byaje biva bituruka muri kote ya Kongo kuko nta mvura yari yaguye muri Kongo imvura yari yaguye nyinshi uko yabona umuvuduko uzanana urana kwazanana n'inguvu nyinshi nuko petetre amazi ataronki yaje rero dusaba leta rero ikintu ishobora kudufasha twese dukorera ku nkengera za Tanganyika n'abahaba nuko leta ishobora kuvugana n'ababanyi bagatorera inyishu icyo kibazo vuba byihuta kuko agahombo ni kenshi
uretse nayo no ku maplage n'amazi asanzwe hari risque cyangwa ingaruka mubona mu gihe hatagikoze vuba
nukuri ku muvuduko w'amazi wazananye ejo bibandanije gutya turabona yuko nk'izi quartier zo ngaha nka quartier asiatique avenue de large zishobora kumeregwa nabi cyane avenue de la plage rero bisaba yuko n'amabarabara rero dusaba rero yuko leta n'ukuri ikora ibishoboka ishobora kuronka in komisiyo igende muri Kongo igice kibazo
umushirangaji Deogide Rurema ajejwe ibidukikije yishikiye ku kiyagatanganyika kuraba inyene ibintu byifashe yakira neza ibisabwa n'abanyagihugu ashikiriza ko leta y'u Burundi itareza amaboko
murazi yuko kuva muri 2019 2020 amazi y'ikiyaga duze cyane kushika ku metero zishika majani 2076 aho ibi bintu twabiheruka mu mwaka w'1964 aho amazi y'ikiyaga Tanganyika yaduze n'ibintu bisanzwe bikunda kuba n'imiyaga iza mu kiyaga ikaza ari imiyaga myinshi cyane maze igatuma amazi aca ahungabana duga ikindi naso nuko turiko turakorana n'ikigo gihuza ibi bihugu bya Zambia Tanzania Burundi na Repubulika ya Kongo aho turiko turashaka gushiraho umugambi uzogenda werekana uko ibirere biriko biragenda dushobore gukinga cyangwa gukebura abantu hakirikare ariko impande y'ivyo hariho koko ihindagurika y'ibihe nabamenyesha yuko mwumvise kwa mazi yaduze kandi aguma duga ibintu byiteze gushika mu kwezi kwa gatanu
umushikiranganji Rurema arongoye ubushikiranganji bw'uburimyi ibidukikije n'ubworozi atangaza kandi ko mu ntumbero yo gukinga impanuka no gukingira ibidukikije abahawe impusha zo kubaka ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika bagiye kuzakwa
Desire hatunga imana mu nkuru ku mpungenge ziterwa n'izamuka ry'ikigero cy'amazi ya Tanganyika aha niho dusoreje aya makuru hamwe na Mukubiri ya Baro wafashije kuyabagezaho mbashime cyane kwa mukurikira radio ijwi ry'Amerika buri munsi kandi muri benshi cyane cyane abumva ijwi ry'Amerika bari irutsiro na Ngororero abari ku mugonero na Bisesero abari horo na rusororo mwese mukomere mwari kumwe na Venuste nshimiye imana